uyu mwumva ni radio y'u Amerika iravugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Muri uyu mwanya mwe kumwe nange Eugenia Mukankusi ndabasuhuza kandi mbaye ikaze makuru yacu ya mu gitondo. Mu Burundi umuhanda Nyanza-Lac Rumonge umaze imyaka 12 utangiye kubakwa ariko nturarangira.
Nkaka rutuve nk'Inyanza-Lac tuje aha mu Kigwena. Urashaka kurondera nk'imodoka ati nkeneye imodoka njanira umuzigo mu Kigwena. Ntamaka kubaza. Uvuze binganisha mfite ibi ni yo yango imodoka yanje ucayo none karakubira ajye barabara.
Uyu ni umwe mu bakoresha uwo muhanda ubakwa na societe y'abashinwa yitwa Chico. Urubanza rwa Ndengiyome Bunyoni wahoze ari ministre w'intebe w'u Burundi ejo rwarakomeje mu mizi. Muri gereza nkuru ya Gitega anagezwaho icyaha gishya. Afurika y'Epfo na Ukraine byagiranye ibiganiro i Pretoria bigamije guhagarika umwuka mubi uri hagati y'ibihugu byombi. Naho Kenya ifite gahunda yo gutera miliyari 15 z'ibiti. Izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye ku buryo burambuye ni mukanya. Turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Abategetsi ba Afurika y'Epfo n'aba Ukraine bagiranye ibiganiro i Pretoria bigamije guhagarika umwuka mubi hagati y'ibihugu byombi. Fidel Niyongabo abahiye inkuru.
Leta ya Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa yagumye yanga kwiyamiriza ibitero by'Uburusiya muri Ukraine, ikaba yagumye ivuga ko ataruhandi hengamiye ko mu ntambara hagati y'ibyo bihugu bibiri. Umugambi uri ku butegetsi muri Afurika y'Epfo ANC na leta y'icyo gihugu vyaranebaguwe ku migenderanire ikomeye vitaniye n'Uburusiya kuva icyo gihugu giteye Ukraine mu kwezi kwa kabiri mu mwaka w'2022. Mu gihingwano yari kibandanya muri Ukraine, Afurika y'Epfo yaratunganije imyimenyerezo ya gisirikare yakoreye hamwe n'Uburusiya. Icyo gihe yavuze ko izokomeza kurushiriza gukorana n'igihugu c'Uburusiya mu myimenyerezo ya gisirikare. Mu kwezi kwa gatandatu, Ramaphosa yarayoboye umugwi w'abategetsi b'ibihugu byo muri Afrika mu rugendo mu Burusiya na Ukraine, aho bari bajanye ubutumwa bwerekeye amahoro. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire mpuzamakungu wa Afrika y'Epfo na Lady Pandor yaratangaje ko icyo aricyo gihe Ramaphosa yagiranye ubucuti na Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Na Lady Pandor yarahaye ikiganiro abamenyesha makuru inyuma yuko abonanye n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Ukraine Dmytro Kubela ku mugwa mukuru wa politike Pretoria. Na Lady Pandor agira ati:
"We confirmed that officials from South Africa
twaremeje ko abategetsi ba Afrika y'Epfo bagize uruhara rwiza mu biganiro ku mugambi w'amahoro muri Ukraine. Twarashikirije imigambi Ukraine yashize imbere mu ntumbero yo gushika ku mahoro azorama."
Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Ukraine Dmytro Kubela yatangaje ko ibiganiro yagiranye n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire mpuzamakungu wa Afrika y'Epfo na Lady Pandor byari byerekeye ibibazo bitari bike byagenze neza cyane. Dmytro Kubela agira ati:
"Today Ukraine and South Africa opened a new chapter in their..."
Muri iki gihe Ukraine na Afrika y'Epfo byatangiye umubano mushya hagati y'ibihugu byombi. Ni umubano ushingiye ku byifuzo byerekeye amahoro, umutekano n'iterambere Afurika y'Epfo na Ukraine bisangiye. Muri uyu mwaka, Perezida Zelensky na Perezida Ramaphosa bakomeje umubano hagati y'ibihugu byabo. Baganiriye ku buryo bakomeza muri iyo nzira.
Dmytro Kubela yatangaje ko Ukraine izokora ibishoboka byose kugira ikomeze kurushiriza imigenderanire yayo n'umugabane wa Afrika. Yavuze ko Ukraine iri kirugurura ambasade zayo ku mugabane wa Afrika. Yatangaje ko Afrika y'Epfo ari igihugu gikomeye cyane, ko imigenderanire myiza hagati yacu n'igihugu ciwe ishobora kugirira akamaro umugabane wose wa Afrika.
Kenya kuwa mbere yatangaje umunsi w'ikiruhuko utari witezwe uzabuhariwe gahunda yo gutera miliyari 15 z'ibiti. Oriane itanga ishaka abafite iyi nkuru.
Umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu Kithure Kindiki yabitangaje ku rubuga rwa X rwahoze rwitwa Twitter. Ivyo bibaye nyuma y'inama yayobowe na Perezida William Ruto mu biro vy'umukuru w'igihugu mu ndwi iheze. Muri iki gihe amashamba yo muri Kenya arimo ibiti ku rugero rw'ibice 70%, ariko leta yarategekanije uburyo bungana n'imiliyoni 80 z'amadolari y'Amanyamerika yo kubyongereza ku bice birenga 10% muri uno mwaka. Ibiti birarungika bikanabika imyuka ya gaz carbone, imwe mu myuka mibi ituma haba ihindagurika ry'ibihe rizanana ubushuhe. Guca ibiti bituma iryo hindagurika ry'ibihe riba mu buryo bwihuta. Ivyo rero biratuma ibiti bidakura neza ngo bihagarike iyo myuka. Ivyo rero bica bituma haba uguturira ibindi biti bikurikizwa no kurungika iyindi myuka mibi myinshi ya gaz carbone mu kirere. ubushikiranganje bwa Kenya bujejwe ibidukikije ihindagurika ry'ibihe hamwe n'amashamba bumenyesha ko buzotanga imbuto muri icyo gikorwa kidasanzwe buvuga ko leta yahagurukiye mu gushira mu ngiro ibyo yiyemeje bijanye no gutorera umuti ihindagurika ry'ibihe.
Ministri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu ejo yatangaje ko Israel izareba uko ibikorwa bya gisirikare byahagarara by'igihe gito kugira ngo imfashanyo ibashe kugera mu ntara ya Gaza nabo Hamas yari yagize ingwate bazabashe gutambuka. Inkuru mugezweho na Fidel Niyongabo.
Mu kiganiro yahaye televiziyo yo muri Amerika ABC News, Netanyahu yavuze ko Israel izorangura amabanga yerekeye umutekano muri rusange mu ntara ya Gaza mu kiringo atatomoye neza aho kizorangirira. Yavuze ko ari mu ntumbero yo gushika ku mugambi bihaye wo gutuza ubutagisubira inyuma umugwi Hamas. Benjamin Netanyahu agira ati,
"Well, there'll be no general ceasefire in Gaza without the release of our hostages."
Nta masezerano yo guhagarika ingwano azo haba mu ntara Gaza abagizwe imbohe batabanje kurekurwa. Kuvyerekeye gahingwe ko mu kingo gitoyi twarabikoze imbere yaho, nibaza ko tuzoraba uko ibintu bizoba byifashe kugira turekurire imfashanyo kwinjira mu ntara Gaza abagizwe imbohe nabo barekurwe. Yamara sinibaza ko amasezerano yo guhagarika ingwano azo haba, nibaza ko ivyo bishora kugiramira urugamba turimwo n'utwigoro two gukora ibishobotse byose kugira ngo abagizwe imbohe barekurwe. Ikintu cyonyine barwanyi umurwi Hamas bumva ni ingufu za gisirikare turiko turakoresha muri iki gihe.
Is the military pressure that we're exerting.
Ibiro vya Prezida wa Amerika ku munsi wa mbere byaratangaje ko Prezida Joe Biden n'umushikiranganji wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu baganiye kuri telefoni ivyerekeye umugambi wo guhagarika ingwano mu kiringo gitoyi kugira bihakaryo abasivile mu ntara ya Gaza ko kuva mu bice ingwano iri kiberamwo. Hazoba kandi ari mu ntumbero yo gufasha mu gikorwa cyo gushikiriza ifashanyo abasivile bazikeneye no kohereza umugambi wo kurekura abagizwe imbohe.
Abiyaramwe makuru avugwa hirya no hino ku isi mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Kuri wa kabiri urubanza rwa Alain Guillaume Bunyoni wahoze ari ministri w'intebe w'u Burundi rwakomeje mu mizi muri gereza nkuru ya Gitega aho General Bunyoni afungiye kuva mu kwezi kwa karindwi uyu mwaka. Hejuru y'icyaha cyo gutuka umukuru w'igihugu hiyongeyeho icyo gutesha ubumuntu ministri w'intebe uri hubu Gervain Ndirakobucya. Umunyamakuru Eloge Birika neza akomeza inkuru.
Ku munsi wa kabiri rutanguye haburanishijwe amasura abiri akaba ari abapolisi babiri bahora barongoye umurwi wa polisi wari ujejwe gukingira ubuzima bwiwe. Abo barengukishijwe kubera yari yasavye ko baja kumuvugira ku caha yagirizwa co gutunga ibirwanisho badafitiye uruhusha. Basa n'abavuguruzanije mu vyo bavuze kubera wa mbere yasiguye ko mu ibisikanye igihe yarangije ikiringo ciwe yasize yeretse mugenzi we ibirwanisho byose byari kukirimba kwa Bunyoni. Mugihe wasigiwe amabanga we yavuga ko mu nyuma yikangu yabona igisandugu kindi atari yeretswe akavuga ko atigeze amenya icyarimo. Ni kumwe mu bari mu rubanza bwo kuri uyu wa kabiri mu ibohero rikuru rya Gitega yabwiye Ijwi rya Amerika kuri telefone adusaba kumwidondoro wiwe tutovuga. Kuri uyu wa mbere General Bunyoni yari yabitabaje kugira baze kumusuburira ku caha cyo gutunga ibirwanisho badafitiye uruhusha. Mu ntara y'ICS kuri uyu wa kabiri yavuze ko abakoze amatohoza n'isaka bongereje na nkana igitigiri cy'ibirwanisho basanze ku muhaniwe. Yongeye agira ati, igitangaje nuko ministere publike itigeze yandika nimero ya buri kirwanisho catowe iwanje. Kuri uyu wa mbere yari yavuze ko n'ibikoho bitera amarokete vyapfuye igendereza n'igipolisi vyasanziwe abamwagiriza babishize mu gitigiri c'ibirwanisho yaratunze. Bunyoni we yaburanishijwe ku caha kimwe co gutuka umukuru w'igihugu mu vyari bisanzwe ku rutonde rwatangajwe n'ibiro vy'umushikirizamanza kizigenza wa Republika. Mugabo mu mizi hiyongereye ko ico kwita umushikanganji wa mbere amazina ibikoko. Sentaremeza ko mu biganiro kuri telefone no mu butumwa bwanditse Bunyoni n'umufasoni wiwe bita umushikanganji wa mbere w'ubu Gervain Ndirakobucya impene. Ku bwa sentare izo bisa no kwa kuba mutegetsi ubumuntu. Arengi yome bunyoni ya siguwe ya vuga kwa wakati na kubu hizivita jakuvendi la kubucha kandi bazine nyikona bandi bagenzi babo igihe bari bakirikurugamba barwanira mu murwi warwanya ubutegetsi wasende DFDD wahavuye uhinduka umugambwe uri ku butegetsi mu 2005 inyuma y'amasezerano y'amahoro ya Arusha mu mwaka wa 2000 kubyerekeye gutuka umukuru w'igihugu Sentare yasubiye kwerekana ubutumwa bwo muri telefone yandikiranye na Bob Rugurika umuyobozi wa Radio RPA ikorera mu buhungiro aho yita President Evariste Ndayishimiye kwa livuvuzera nigikoresho gisamira gikoreshwa mu gucuraranga cyane cyane kizwi muri Afrika y'Epfo cyamenyekanye cyane cyane mu nkino za nyuma z'ikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru mu mwaka wa 2010 Useruka leta mu rugo rubanza yasomye ubwo butumwa bwagira buti dushire ingufu zose kuri vuvuzera kugira dosiye tuyihutishe Ibyo ku bwuserukira leta n'ubutumwa buhinyitse bwavuga kuvyerekeye gutembagaza leta n'umukuru w'igihugu Ubuserukira leta yavuze kandi ku ico gihe rugurika yari yatanguye yandika sa amafaranga bunyoni bunyoni yamwishuye mu gifaransa ati très bien je vais tout faire bisigura mu kirundi ngo ni byiza cyane nzokora ibishoboka byose niko ubutumwa bwanditse bwasomwe mu ntaye cese nuwagiriza bunyoni bwavuga Muri Sentare General Bunyoni yagaragaye inshuro nyinshi abwira ubuserukira leta muri urwo rubanza ati reka amaranga mutima n'ibishobisho werekana ivyemezo n'ivyagirije ivyawe aho kuvuga ivyo wiyumvira gusa nkuko amasoko y'ijwi rya Amerika yabitwiganiye kubijanye n'ico caha co gutuka umukuru w'igihugu yongera agira ati nimuzana ivyemezo niba hari amajwi canke ikindi kintu kivyerekana yongera kwa ati umuntu hanirwa icaha kugatwe kiwe bwite mu mategeko murarenga gusa Bob Rugurika yavyanditse bisigura Sentare yavuze ko naho atavyanditse wenye n'ubwiwe yemeranije n'uwavyanditse kubera atari kwishura ku bintu batazi iyo bija niyo biva kuri uwa mbere Bob Rugurika yabwijwe ijwi ry'Amerika kubishikirizwa n'uwahoze yamushikiranganje wa mbere muri urwo rubanza abifata nk'ibitutsi arenga iyo mebunyoni yahagaritswe mu mpera z'ukwa kane uyu mwaka akajanwa mu ibohero rikuru rya Ngozi mu buraruko kuwa munani ukwa gatanu imbere yo kungururizwa mu rya Gitega ku murwa mukuru wa politike afungiwe yabashatse gutembagaza ubutegetsi bwa nyakwigendera President Pierre Nkurunziza yarisoma mbike wa bunyoni amaze kwiregura ku vyaha bine kuri cyenda yikekwa ko abandi mu baruye gukurikirana urwo rubanza batubwiye batangaye bati ariko aravuga n'ubafise ijwi ry'itegetsi kandi biboneka ko avuga n'ubwenga nazi mikenyuro y'ingene imanza ziburanishwa urubanza ruzobandanya kuri wa gatatu mu ibohero rikuru rya Gitega aho bunyoni afungiwe kuva mu kwezi kw'indwi umwaka atagihindutse nk'uko amasoko yacu yo mu butungana bitwemerera uru rubanza rubwirizwa kuburanishwa y'indwi igahera hamenyekanye ibihano Sentare isabira uwahoze ari umushikiranganji wa mbere w'u Burundi yafatwa nka kimwe mu bihangange mu gihugu cy'u Burundi kugera igihe yatabwa muri yompi giturumbuka eroje buri kaneza ijwi rya Amerika
tukiri mu Burundi hashize imyaka 12 umuhanda Nyanza Lac Rumonge utangiye kubakwa kugeza magingo aya uwo muhanda nturarangira abawukoresha bavuga ko imodoka zabo zangirika mu gihe abagenzi bataka zigiye kitari gito inkuru ijwi rya Amerika yabateguriye yifashishije abanywanyi bayo mu Burundi barayigezwaho na Thierry Ndayishimiye ari Kigali mu Rwanda
Ibikorwa byo gusanura iryo barabara ringana n'ibirometero 52 byatanguye mu ntango z'ukwezi kwa mbere mu mwaka w'2011 byugurugwe cese kwa 11 z'ukwezi kwa munani mu mwaka w'2022 inyuma yaho haribonekeje amamashine mu barabara atanguye kurikora ariko mu nyuma nawasubiye kuyabona ikizokumenyesha ko hari ibikorwa biriko birategurwa ni kambi y'abashinwa iri mu kigwena naho bategurira ikariyeri mu rubindi inyanzara kubijanye n'ububi bw'ibarabara ntakirahinduka ibarabara ririmo ibinogo ubu imvura yatasuye byuzura amazi abagendesha imodoka bakagumana imyidogo ibarabara Nyanzara Kirumonge ryubakwa n'ishyirahamwe ry'abashinwa yitwa Ciko kumfashanyo yatanzwe n'ibihugu by'abarabu ingana n'imiliyaridi hafi 81 n'amajana 5 mu kiringo cy'amezi 28 ikiringo gisa n'icarangiye kandi bikogwa nyezina bitaratangura kuwa 11 z'ukwezi k'umunani mwaka 2022 wahoze ari umushikiranganji wa mbere arenga Iyome Bunyoni yaragize urugendo rw'akazi agiye kuraba ibituma ibikorwa bidatangura inyuma y'indwi zibiri umuyobozi mwishikira mu biro by'umushikiranganji wa mbere nawe yarasubiye arashika Nyanza Lac kuraba iby'iryo barabara aho hose kwari kugira ngo ibikorwa bitangure kuwa 2022 ukwezi kwa kane 2023 umushikiranganji w'ibikorwa bya leta yaramenyesheje kwicahura kizibiye itangurwa ry'ibikorwa bavuye mu nzira naco kwari gusinya amasezerano yo kongera imiliyari 18 z'amarundi ku mahera yarategekanijwe mu masezerano y'ubwa mbere none kuva ico gihe gushika ubu ibikorwa bigeze he ibarabara rimeze gute
yego bitezwa kuba ari biko amashimo atezwa kuba menshi ampisi modoka zigashishikara gushaya zinyerera
ibaba rivanye akajyore meze cyane mwanya munini ipaje kwere bagariribe imero hagatsira
po uyivura nayo maze kugwa barabara gyononekaye cyane maze kononekara una marotire amaraso urabona nahacya ko bariko barahindagura amaraso kubera iki akoma hembagurika kubera ibyo binoko biri kuguma bibandana
abunguruza abantu bakoresheje imodoka bo mu Rumonge n'Imakamba bemeza ku rugendo bokoze mu isaha imwe ubu barukora mu masaha atatu Masabo Idi twamusanzaho ariko akoresha imodoka inyanzarake
urabona nk'ubu bariko twavanga hano gusika mu Rumonge isaha n'inusu tangu tevye amasaha abiri ubu n'amasaha atatu kubuntu nyaruka kubera iki ibintu by'ibinoko noko biri kugaruka mu ibarabara
abafata ingendo hari aho bashwanira abagendesha izo modoka ko bariko barabacerereza ko baba badashobora kwiruka cyane ibinogo biri muri iryo barabara bituma imodoka zipfa kenshi nkuko byemezwa n'uyu mufasha ugendesha imodoka Kabura Hasani
musanze urugendo Nyanza aturumonge edero turacererwa kubera ivanye ni barabara ukuntu ataburiri smart ifite ibinogo ampisi ngo imodoka si spasio zirahera ngo ampisi amapine modoka umisi mike yibiza yatangwe kuba nabi kuvugana n'abakire no kuvuga ingenzi ntabwo bavyakira neza
ubwo bubi bw'iryo barabara butuma hari miduga ihakwepa igaca mu ijenda hare hare kurusha guca mu Rumonge ugiye Bujumbura
oh santaye mwego barahimwe abashwana me urumva abantu ntibavyakira cyo kimwe ampisi arimo abusanga bihuta ariko urumva bivanye n'uko ni barabara ribi tugenda bukiye buki ampisi bagenda ba baracheka gurika nsho itwa benshi muri bo harimo abatanguza barakwepa bagaca ruguru
ucumi Foste afisa akabare mu Kigwena inzoga kabazirangurira inyanzarake araha buru kugenda zishikana mu Kigwena asanzwe akorera
urabona barabajyacu nyanzarake Rumonge ndi barabarajya hononekaye cyane kandi barabara ririmo ibinogo byinshi mbonye tugiye kurangura imodoka urashaka kuyivura nkakara tuve nk'inyanzarake tuje aha mu Kigwena urashaka kurondana nk'imodoka ati nkeneye imodoka njanira umuzigo mu Kigwena ntamaka kubaza ufite ibinganisha mfite ibi n'ibi niyo yangwa imodoka yanje cyayo hononekara kubera rya barabara
bene imodoka zica muri iryo barabara bamabazi ikoresheje kuko ibyuma badishirako bitamara kabiri uwagendesha imodoka yunguruza abantu ati niyo ba za gukora iryo barabara bazohungukira byinshi Kabura Hasani
yaba marakoriko kwe akarusho n'inyungu tuzoba turuba yabindi tuguma dokomenduru by'amarotire tuzoba bigize bigabanutse kuko tuzoba tubiko turacahantu hameze neza ariko ubu tukiriko turacahantu hameze nabi tuguma dokomera induru rimwe amarotire
abafata ingendo bava Rumonge baja Nyanzarake nabo bahaca bafise ubwoba kubera shiko yari yatanguye gukora iryo barabara bagaca bahagarika hari bice bimwe bimwe ibarabara ryaciye ryaga bigatuma imodoka yegera cane inkengera za Tanganyika aho ni mu duce twa Rubindi na Mvugo ubwo rugendo kubera ibinogo biri mu ibarabara abahaca bashika barushe muri utwo duce twa Rubindi na Mvugo haramaze kubera amasanganya abiri aho imodoka zaguye muri Tanganyika bivuye ku ibarabara barajyaga basaba ko barabara ryose nugwa vuba mu bushikiranganje bujeje inyubako za leta basigura ko kuba hatarashika ishyirahamwe rizogenzura iyubakwa ry'iryo barabara ari byo byatebeje gusanura ibarabara rya Nyanzarake Rumonge mu ntango z'umugambi ibikorwa byagenzurwa n'ishyirahamwe ariko Kobuko ryari rirongowe n'umunyako weti ubu nawo ntiyihuta gutera umukono ku bikenewe byo tuma ibikorwa bibandanya vuba mu nyuma iryo shyirahamwe ryahavuye rihagarikwa barondera irindi iryo rikorera mu ngata ubu nayo iryo rindiri zogenzura ibikorwa ryarabonetse ariko ntirirahabwa ibisabwa byose kugira rije ku kivi
arakoze Thierry Ndayishimiye kuri iyo nkuru ijwi rya Amerika yateguye ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi tujye noneho muri Kongo mu ntara ya Kivu ya ruguru abaturage babarirwa mu bihumbi bamaze igihe bacicikana bahunga inyeshyamba za mama 23 zahasesekaye Republika ya Demokarasi ya Kongo ubifite umubare munini w'abavanywe mu byabo bagera kuri miliyoni 6,900,000 muri bo miliyoni imwe ikaba yarahunze imirwano ya mama 23 Geoffrey Mutagoma aduye inkuru irambuye.
Ikipe y'abanyamakuru b'ibiro ntaramakuru by'Ubufaransa AFP iherutse kujya mu burasirazuba bwa Congo kureba uko abaturage batuye hafi y'urugamba rw'ingabo za Congo na M23 babayeho. Abo banyamakuru baje gufatwa n'imirwano mu murenge wa Bambo bahungana n'abaturage igihe ibisasu bya rutura bya M23 byagwagaho mu masaha sita z'amanywa. Abantu bose bakuye imishwaro, abagore, abana, abasirikare n'abapolisi, buri wese ahungira kure gushobotse yanga gufatwa n'imirwano izo nyeshyamba. Ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP byarebye amavideo yafashwe mu kwezi kwa cumi na za drone z'ingabo za MONUSCO zishinzwe kubahiriza umutekano mu burasirazuba bwa Congo, maze babona abasirikare benshi ivuga ko ari ab'u Rwanda bashoreranye bikoreye intwaro bagana mu majyepfo y'umurenge wa Bambo. Ababikurikiranira hafi mu muryango w'abibumbye bemeza ko zari ingabo z'u Rwanda zije gushyigikira inyeshyamba za M23. Kuva mu mpera z'2022, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Umuryango w'Ibihugu by'u Burayi byakomeje gusaba u Rwanda kureka gutera inkunga M23, ariko Leta y'u Rwanda yakomeje kuvuga ko nta ihuriye n'iyo ntambara kandi ko nta ngabo zayo ziri muri Congo. Mu ntangiriro z'iki cy'umweru, Departement ya Leta ya Amerika yatangaje ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Antony Blinken yavuganye na Perezida Paul Kagame w'u Rwanda na Felix Tshisekedi wa Congo. Baganiriye ku kibazo cy'umutekano gihangayikishije abaturage bo ku mupaka w'ibihugu byombi bihuriyeho. Minisitiri Blinken yabasabye gushyira imbere inzira ya diplomasi kuko ibibazo bishyamiranyije ibihugu byombi, kandi asaba abayobozi bombi gufata ingamba zituma ituze rigaruka no gukura ingabo ku mupaka. Umutwe wa M23 ufite inkomoko mu mitwe y'inyeshyamba zagiye zisimburana kuva mu mpera z'1990 mu burasirazuba bwa Congo. Mu 2013, inyeshyamba za M23 zaratsinzwe ku rugamba maze zihungira mu Rwanda no muri Uganda, zihamara imyaka igera ku 10. Mu mpera z'2021, abarwanyi ba M23 bongeye gufata intwaro basaba ubutegetsi bw'Ikinshasa kubahiriza amasezerano yagengaga gusubira mu buzima bwa gisivili bwabo. Ariko uko amezi yagiye yicuma ari nako bagwiza ibirindiro, bahinduye imvugo bavuga ko barwanira kurengera Abatutsi bo muri Congo. Ariko raporo nyinshi zo muri ONU zemeza ko imvugo ziri mu rwango n'ibikorwa byo guhohotera Abatutsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo byiyongereye uko M23 yoboye imirwano. Bamwe mu baturage bo mu murenge wa Bambo bavuga ko batazibagirwa ukuntu M23 icyubura ibitero yishe abagera ku 171 ikisheshe nk'uko amaraporo ya ONU abihamya. Abishwe icyo gihe cyane cyane bari abasore n'abagabo. M23 yavugaga ko bafata intwaro bakayirwanya. M23 ivuga ko yizimba mu gace ka Bambo na Kisheshe kuko ari indiri karande y'ingabo za FDLR, umutwe bavuga ko washinzwe n'abagize uruhare muri Jenoside yo mu Rwanda mwaka w'1994. Nubwo guverinoma ya Congo ihakana ko nta bufatanye ifitanye na FDLR, mu murenge wa Bambo abantu bemeza ko bababonanye bafatanye urunana n'ingabo za Congo ndetse n'izindi mitwe izo ngabo zifashisha. Umwe mu basirikare ba Congo Ibambo yavuze ko abo wa FDLR ari abahanga mu kugusha mutego inyeshyamba za M23. Mu kwezi kwa kane 2023, M23 yavuye mu birindiro yari yarigaruriye iguma mu birometero 20. Mu birindiro byinshi muri ako karere ushyizemo n'agace ka Goma, imirwano yahise ihosha. Mu ntangiriro z'ukwezi kwa cumi, imirwano yarubuye. Abantu barenga 200,000 bavanwa mu byabo, indege n'intwaro z'imizinga by'ingabo za Congo byongera kumvikana mu karere ka Goma, aho abasirikare ba Congo bari batewe inkunga n'abatoza baturutse mu Burayi. Leta ya Congo yahaye akazi umuryango mpuzamahanga wita kubimukira OIM watangaje ko Repubulika ya Demokarasi ya Congo yaciye umuhigo w'umubare w'abavuye mu byabo, ubu akaba ari 1,609,000. Muri abo miliyoni imwe ikaba yaratewe n'intambara ya M23. Umwe mu basirikare wagenzuraga ibyangombwa ku muhanda uva Ibambo mbere y'igitero cya M23 we yagaragaje burakara ati baradutereranye hano. Ati aho bigeze guverinoma igomba kutubwira niba yaratereranye uburasirazuba bw'igihugu, bityo byatuma nta bandi basirikare bajya gupfira kamama.
Radio Ijwi ry'Amerika, ubu noneho ni ikiganiro Amerikana ku byaranze Amerika mu bihe byahise no mu bihe tugezemo. Ikiganiro mugezweho na Thomas Kamirindi.
Mwaramutse neza. Uyu munsi munyemerere twungurane ibitekerezo ku mpapuro za Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ese ni umutungo we cyangwa ni umutungo w'abaturage? Ikaze mu kiganiro Amerikana. kwezi kwa 11 kumwaka ushize w'ibihumbi 2022 ministri w'ubutabera wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Merrick Garland ari nawe umushinjacyaha mukuru w'igihugu yashyizeho umushinjacyaha udasanzwe wihariye witwa Jack Smith wo gukora anketi ku kibazo cy'impapuro z'amabanga y'igihugu wari umukuru w'igihugu Donald Trump yaba yaratwaye iwe mu rugo rwe bwite avuye ku butegetsi. Mu kwa mbere k'uyu mwaka w'ibihumbi 2023 Ministro Garland yashyizeho undi mushinjacyaha udasanzwe wihariye witwa Robert Hur wo gukora anketi noneho kuri President Joe Biden. Uyu nawe ni ukuvuga nyine Biden yaba yaratwaye iwe mu rugo impapuro z'amabanga y'igihugu arangije manda ya vice president mu 2017 na mbere yo kuba umukuru w'igihugu mu 2021. Umushinjacyaha udasanzwe wihariye abafite ubwigenge n'ubwisanzure bihagije, afite ububasha buremereye bwo kugenza icyaha cyaba gihari no kugishyikiriza inkiko bibaye ngombwa. Akora akazi ministri w'ubutabera abashaka kurinda ministeri ye n'abandi bashinjacyaha basanzwe kubogama kubera impamvu za politiki. Iyo uyu mushinjacyaha udasanzwe wihariye arangije akazi ke akora raporo ya nyuma noneho manda ye ikabirangiye. Kuki rero ubutabera bukurikiranye izi mpapuro z'amabanga y'igihugu? Igisubizo kiroroshye, nta burenganzira umukuru w'igihugu cyo igihe afite bwo gutwara icyo ari cyo cyose gifitanye isano n'imirimo yatorewe na rubanda iyo arangije iyo manda nyine. Byaba inyandiko zirimo diskuru yemwe n'ibyo yaba yaranditse ubwe n'umukono we bwite, amafoto, video za email n'ibindi byinshi. Nibyo bamufashije gutegeka bose nuko. Byose ni umutungo wa guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abaturage bayo. Bigomba gushyikirizwa inzu y'ububiko bwa Leta National Archives mu Cyongereza. Biteganijwe n'itegeko ryitwa Presidential Records Act ryo mu 1978, ni ukuvuga itegeko rigenga imishyingurire y'ibyo president uvuye ku butegetsi yakoze. Ijwi rya Amerika. Ibi byose bigamije kubungabunga amateka. Abashakashatsi babifiteho uburenganzira n'umuturage uwo ari we wese nuko. Abukura mu itegeko ryitwa Freedom of Information Act, ni ukuvuga itegeko rimwemerera kubaza guverinoma uko ikora n'ibyo ikora. Ashobora kubibaza guhera ku myaka 5 ya nyuma y'ubutegetsi bwa perezida runaka, ariko perezida wa Repubulika ashobora gushyiraho iteka ribibuza mu gihe cy'imyaka 12 bitewe n'impamvu zitandukanye nk'umutekano w'igihugu tuvuge. National Archives yabwiye Ijwi rya Amerika ko itunze inyandiko miliyari 15 zanditse ku mpapuro, amakarita arenga miliyari 18 y'ahantu hatandukanye n'ibishushanyo by'imyubakire, amashusho arenga miliyoni 43, video zirenga 110,000, filime zirenga 365,000 n'amamiliyari y'ibindi byose bikomoka ku ikoranabuhanga. Usibye icyicaro gikuru kiri hano i Washington DC, umurwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, National Archives ifite ububiko no mu zindi nyubako 43 zitandukanye hirya no hino mu gihugu, zirimo n'izu ndangamurage z'aba president bose bacyuye igihe zubatse akenshi muri leta bakomokamo. Shuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi nahagihumurije, mbashimiye ko mwagiteza amatwi. Maze rero mugire umunsi mwiza, umunsi w'amahoro, murakarama.
Icyo cyari ikiganiro Amerikana ku byaranze Amerika mu bihe byahise no mu bihe tugezemo. Shuti banywanye, ibiganiro Radijwi rya Amerika yabateguriye kuri iyi saha birahumuje. Bibutse ko iyi radio yanyu ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda mudukurikira kuri FM 104.3 Ijwi rya Amerika. Kuri internet ni www.radioyacu.com. Mwadusanga no kuri Facebook na YouTube VOA Radio Yacu. Mwakoze rero kubana natwe, kandi ntimuze gucikwa n'ibindi biganiro biza gukurikira. Bakoze bagenzi banjye bose bagize uruhare muri ibiganiro, Nadia Taha ni washyize hamwe amajwi. ibiganiro byari bihagarariwe na Frederic Nkundikije afatanije na Etienne Karekezi kuri mikoro ngari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi tubasezeye tubifuriza mwese amahoro n'amahirwe aho muherereye hose.